intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Sango y'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo kaze mwese. Uno munsi gishimikira ku byifuzo by'ugwaruka ku Burundi mu mwaka uza w'2023 mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Hasigaye iminsi ine mu mwaka w'2022 uhereye. Mu mwaka uzobuheze hari abarundi bakiri mu buhungiro bivuye ku magume yavuye gushaka gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza mu kiringo gira gatatu mu 2015. Naho leta iguma irungika intumwa mu bihugu byo mu karere guhimiriza impunzi gutaha, abarenga 200,000 baracyari mu buhungiro nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ASEAN ibyerekana. Agati k'akazi na muntu n'ubu karacyahonyangwa kuko amashyirahamwe aharanira agati k'akazi na muntu abandanya yerekana mu byegeranyo byayo ko hari abantu bakinyuruzwa, abishwa, abatogwa ibiziga, basinzikarizwa ubuzima n'abafungirwa ubusa, hamwe n'abakiri mu mvuto barejejwe canke bataraburana. Igisata cy'ubutungane kaba cyaranzwe n'ukugoyagoya n'umukuru w'igihugu akaba yaranabyemanze mu mibonano imwe imwe yagiye aragirana n'imigwi itandukanye y'Abarundi. Ikena ry'igitoro ryibonekeje kuva mu 2021 n'uwo mwaka uheze atamuti nyawo kuri iyo ngorane uraboneka. Ibiciro by'ibidandazwa byankenerwa navyo bibandanya vyiyongera, ibyo bikaza gusongera isibe ku buzima bw'Abarundi basanzwe bugarijwe n'ubukene. Ibyo kandi vyinyugwa n'ingorane abarimyi bagize yo kuronswa ifumbire. Abarundi baguma biteze ko izo ngorane zose zitorega umuti ugwaruka bwo gwiteze iki mu mwaka uza. Inyishu ni muri iki kiganiro. Niro ndafise ijambo rya mbere ni rya Alliance ari mu Burundi yibutsa amabi atandukanye adasiba kubwirirwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Nashatse kubona ugaruka kuva aho General Ndayishimiye arahiriye gutwara Burundi, ariko uri kuraba mu myaka yaheze kuva aho umukuru w'igihugu arahiriye gutwara Burundi, twarabuze abacu barafungwa, abarundi barapfungwa utacyo bazira, barangazwa, ubukene buriyongera, eka ibigize igihugu cy'u Burundi ntibironke abakenewe kubironka by'ukuri. Turaja muri leta canke igihugu wumva ngo hari abanyagihugu n'abenegihugu. Rero ku by'ukuri iyi myaka iheze imyaka twabonye amabi menshi, twatakaje ibitari bike, ndetse impfubyi n'abapfakazi bariyongera ku rugero tutari twiteze mu gihe twari turindiranye ishika ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko icyo twari tumwitezemo ntacyo twigeze tubona.
Ku Galeance ibyo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi byohagarara, abategetsi bakitaho neza y'igihugu kugira ngo n'abahunze bahumure hanyuma bayeze batahuke.
Rero by'ukuri nk'ugwaruka icyo nifuza muri uyu mwaka tugiye gutangura w'2023, icya mbere nifuza amahoro n'umutekano. Nifuza ko igihugu cyoba igihugu by'ukuri cy'Abarundi bose, hatoba abenegihugu n'abanyagihugu. Nifuza ko abahunze igihugu cy'u Burundi bohunguka bakaza kubaka igihugu cyabo. biyumva mu mutima ko bagiye mu gihugu cy'amavukiro bakabaho mu ituze ntangere. Nifuza ko abamenyesha makuru amaradiyo yosubira gusamirana nk'uko vyamye. Ibinyamakuru abaharanira agateka kazi na muntu batari mu gihugu bakaza bagakorera imirimo yabo mu gihugu cy'amavukiro. Kuko birababaje kumva ko hari amaradiyo binyamakuru biharanira agateka kazi na muntu, amaradiyo avuga amakuru biriko biraba mu gihugu mugabo agatotezwa. Nifuza ko hatoba imvugo yo kuvuga ngo umugambwe n'igihugu. Ibyo bintu nakamarama tubisezere. Yakubahwa umukuru w'igihugu uririmba amahoro, yakubahwa mushikiranganji wa mbere. Byukuri nimwe mu bazwa leta uyu munsi, nimushire mu ngira ayo mahoro nyine. Agatotezo kuko mu hava mu mugambo uyu ndisange y'ubwoko uyu mwaka. Byukuri ndasaba mwashyize Imana imbere nta kuntu iyo Mana isaba mwabikurikire. Leta y'u Burundi n'iy'Abarundi bose turifuza ko muri uyu mwaka baziza muyoze basumira inda ukwiyumvira ko igihugu ari cy'Abarundi bose. Aho Abarundi tubaho mu ituze, umuntu akabyuka akajya ku mirimo yiwe agataha mu rwiwe atakumva ngo nakayanyurushwe. By'ukuri turasabye mu rwaruka Uburundi, ubu Burundi by'ukuri biratiro abanyamahanga baza kuraba ibyiza by'u Burundi batakibaguzwa, bazana imitahe yabo mu Burundi batagira ati harakagwi kava kanyuruza amatungo yacu.
Barwani ari muri Sudani y'Epfo ati abategetsi b'u Burundi imvugo yabo yojana n'ingiro kugira ngo amabakorwa ntasubire n'abahunze batahe kugushaka kwabo.
Icyo mbona icya mbere nakire niko ngaruka ubutungane nk'umwe bwavuga muri rya jambo ibyo twikukiye igihumbi kimwe amajana cyenda na makumyabiri na kabiri rivuze n'umuganwari Davido wa Gasore akaba ubutungane butunganiza bose kuko yaba nabutakira hatagira umukuru nyabwo ntabiteka n'ikibi cyane jambo ko rigikora ko rihari mu gihugu kuko nibyo twamburiye abakoroni nibyo byatumye twirukana abakoroni bakaraba iryo jambo rero ko rihari. Ntibaze basanga ahubwo barashize bufuni na buhoro abanyagihugu bo barongoye kandi bose ari Abarundi ata mukoroni arimwe. Agasubira ubutungane umuntu agasubiza ijambo ryiwe uwajyatswe akarihabwa ubutungane bugakora ku mugaragaro, abantu bakarekwa kwicwa, abantu bakarekwa kwirirwa baratorwa ibiziga. Ni ukuri nk'urwaruka yogenda neza n'impunzi aho yahungiye yayumva umutekano mu mutima ikavuga igihugu cyacu ubu cyaratunganye reka ntahe atakagobero kabayemo. Rero nk'urwaruka nkunda u Burundi, nzi u Burundi nawo ntabuzi karekare ugasubira uko bwari. Ibiciro by'ibintu igihugu cyose byabuze, igitoro cya Kenya hakavaho amajambo hakaza ibikorwa. Uburundi bugasubiranya ijambo bwari bufite mu mahanga kuva kera, Uburundi bugasubirana iteka nk'uko tubiririmba mu rurimbo rwacu rwa Burundi bwacu. Bavuga ngo shinga icumu mu mashinga, tugashinga icumu mu mashinga nk'uko byaririmbye. Ntibigume mu rurimbo, twareka kwiyambura agateka kubw'amari dukora, twareka kwirirwa twamacigo turafatirwa ibihano ba bunyoni n'abandi igihugu kubw'amabakorerwa mu gihugu iwacu. Rero ibyo tukabyiyambura tugasubirana ubuntu tugakora ibiboneka ko ari byiza natawe ishimwa na bose mugabo tukagerageza. Ego njye nk'urwaruka ibyo nipfuriza u Burundi mu mwaka wa 2023 bakaraba n'iterambere aho rigeze bagakura mu majambo kabisa bagashyira mu bikorwa.
Irit ari muri Kenya yifuza ko abategetsi b'igihugu bakora mu ntumbero yo gutunganya neza igihugu ku buryo Umurundi wese abaho yumva ko atekaniwe.
Cya nk'urwaruka ruri inyuma y'igihugu ndipfuriza Abarundi uko bagira umwaka muhire w'2023 nkipfuriza n'abarongozi b'u Burundi yuko umwaka w'2023 wababera muhire. Ndipfurije n'indongozi z'u Burundi kuba nkagwa gasore cyangwa nkandadaye kwipfuriza buri mwene gihugu wese kwiyogira ijambo cyangwa yuko yobaha igihugu kikaba nkagwiwe intagire bamwe babona yuko ari rwabo hama mu mwaka utanguye nkihanganisha n'ababuze harimo na Madame Kambayingwe wo mu Kirundo n'abandi bose bagiye barabura ndabihanganishije cyo nosaba indongozi z'u Burundi nuko bo kwikubita agashi bakamenya yuko natwe turi Abarundi tuba turarera iminsi mikuru inyuma y'igihugu c'iwacu tutazi byacu uko bimeze ibyo twataye ndetse bariko barabihimbarirwamo natwe turi inyuma y'igihugu ndabipfuriza yuko batunganya igihugu cyangwa natwe bakamenya ko turi abantu nk'abandi turi abo gukumirwa yuko natwe igihugu cyacu tugikeneye.
Mayembe ari muri Kenya ahamagarira abarongoye igihugu kwibuka ko igihugu ari cy'Abarundi bose ati bazokwiteho kugiteza imbere no kubahiriza agateka ka muntu aho kuba bansumirinda
isumbuye bibindi byo gukorera nabi abene igihugu ibintu by'inyuruza nk'ibyo bakabihagarika uko uri kubitegereza igihugu cy'u Burundi na bitaniye na Ukraine n'u Rusiya kuko uri kubitegereza igihugu cy'u Burundi inyuruza rya misi yose kubona atacyo batsira zikakwitira umutekano. Niyo mpamvu rero umuntu avuga ko guhinduka natwe tukabona ko bahindutse ibintu bigahinduka bigahindukana n'uwo mwaka kabisa kubitegereza mu gihugu cy'u Burundi ibintu biteye ubwoba. Numvise abantu batangajwe banyujwe ndetse barahangaje cyane ahubwo mu gihugu cy'u Burundi twarahetse kabisa aho bose ugasanga banyuzwa bataje bazira. Rero n'ubu niko nitegereza mu gihugu cy'u Burundi turiwe no muri Afurika n'igihugu kiri inyuma y'ibindi bihugu ni igihugu cy'iterambere gifise kuva muri iryo myaka ntuzi zatwara harahageze igihe kiradomina ibindi bihugu kibaje imbere gatoya ariko gucasa inyuma cyaje kiva gese ntibaze ko ari igihugu yuko ari intara y'ibindi bihugu kuko uri kubitegereza ukundi ibindi bihugu biteye imbere Burundi kigiye gutera imbere ubutegeje imbere n'uwo burya bataburiye nabo bakaca bene igihugu rero ukuntu rero umuntu ariko arabona ukuntu Burundi kubegera kiri kugitegereza bitwara se n'ibivugizi nta ntambwe buzotera kuko ababutwara n'abagize igihugu benshi baba muri sanze bivugizi nta vyumviro bafise cyo kubaka igihugu nivyo kugitembagaza hama no kurya bene igihugu no kukirya nacyo nyine nimba babona ko buhinduka guhera uno munsi cyangwa n'ejo tukubaka igihugu cyacu igihugu cyacu nta kitubangamo byicanye ubugizi bwa nabi bwa misi yose byohinduka bigahindukana n'uyu mwaka hama naho karaba igihugu cyacu cyuje imbere hama naho ahanini bakaraba n'ubukene ubukene buhanze igihugu cyacu bugahera ahanini nta bukene bwaba buri mu gihugu cyacu n'abatwari bakinye imitima no muri Kenya ahantu mperereye arigeze kuba habuze ibifungurwa muri iki gihe bapfuye mu matora obeyere itegetse itegeko yuko zina gifungurwa cyose kinjira kije muri Kenya atakora ikizori umva ihugabaniriza amakuru abene igihugu binjiza ibifungurwa mu gihugu kuko icyo gihe byinjiye ntabwo nashoboye kuvuga.
Alvera ari mu Rwanda ati indongozi z'u Burundi mu mwaka ugiye gutangura zoba izikunda igihugu zigatunganiriza n'abarundi bose.
Burundi mu mwaka w'2023 ugiye gutangura ndabwifuriza kugira umurongozi mwiza utabusambura yisera ko kubera inda ndende kubera ibi na biriya ahubwo umurongozi abwubaka akabuteza imbere adushingiye kuri iki na kiriya umurongozi ubukunda agakunda n'abarundi umurongozi yifuza iterambere ku Burundi n'abarundi umurongozi afite ubutungane muri we akifuza ubutungane ku Burundi n'abarundi umurongozi wijunja n'ijambo.
Anais ari mu Rwanda asaba ko Burundi bworonka amahoro n'umutekano kugira ngo n'abahunze basubire gutaha mu gihugu cyabo.
Muri mwaka 2023 uje dutangura twifurije igihugu cy'u Burundi n'abarundi kuroranirwa kuba igihugu gitembamo amata n'ubuki. Ndifurije igihugu cy'u Burundi gutera imbere. Ndifurije igihugu cy'u Burundi kandi impinduka mu madomene yose. Birababaje kubona tugeze mu 2023 igihugu cyacu cy'u Burundi kitatera imbere nk'ibindi bihugu tukiri inyuma y'amajyambere. Ndifurije igihugu cy'u Burundi amahoro. Ndifuriza igihugu cy'u Burundi, ndifuriza ndetse n'abarundi abahunze igihugu, abari hanze y'igihugu. Ndifuriza uyu mwaka tugiye gutangura kuhoba impinduka, hoba ayo mahoro kugira ngo nabo bashobore gutahuka mu gihugu cyabibarutse. Ndifuriza igihugu cy'u Burundi ndetse n'abarundi ko muri uyu mwaka tugiye gutangura ubwicanyi bwohagarara burundu. Ndifuriza igihugu cy'u Burundi ko icishwe inzara, icishwe ubukene byose byohagarara.
Ikiganiro ndafise ijambo kirabandanya Yvon ari mu Burundi abona ko atabutungane buri mu gihugu agasaba abacamanza ko mu mwaka ugiye gutangura bwo kwikubita gashi bagasubiza umutamana ico gisata
cyane cyane u Burundi bugize n'abarundi bifuriza u Burundi kuko abarundi bo tera imbere bakagira amahoro n'umutekano mitima yabo amahoro atari amahoreranire amahoro atari ku rurimi amahoro mazima kandi abarundi nubene kuyahana kandi amukanyira amahoro n'ibiyukuri yamyiranga abarundi ba kera ko abarundi barataye ubuntu abarundi nubene babuzanya amahoro nibo bicana nibo babuzanya gusinzira kurarana ku mugono nibo batuntuzanya bagafungana bagafungira abandi bene wabo ubusa nibo bangaza bene wabo na bashiki babo bakabadindiriza iyo bahungiye hanze y'igihugu biteye isoni. Rero ku bwanjye kirewe nifuza umwaka w'2023 woba umwaka w'intambwe ku Burundi n'abarundi bose, tukabona abarundi bose twubaka igihugu turi kumwe, twese twubatse igihugu kimwe, twese dusangiye gupfa no gukira, dusangiye Burundi, dusangiye byose, twemere tubisabikanye. Abapfunga ubusa bahunze abarundi bene wabo ariko barabatoteza bari mu makamba atandukanye, amaradiyo yaturiwe, tusubiye kuyumva avugira mu gihugu cyacu cy'u Burundi, asubizwe ivyayo. Imanza zadindiye zase gucibwa n'izaciwe ntizikurikize Burundi n'ibikubita gashi, na cane cane igisata c'ubutungane nicambara umwambaro ucambaye kurya abacamanza bambara imbega. Utungane mu Burundi ntabwo hari na gatoya. Ntibemere bagiye umutima w'amenyo wuboke kuvuga ukuri, wuboke gushiraho intara ishitse.
Edgar ari muri Zambia asaba ihinduka kugira ngo agateka akazina muntu kubahirizwe mu gihugu.
Nk'urwaruka muri uyu mwaka ugiye gutangura w'2023 kuko nifuza ko Burundi hoba ihinduka, abantu bakareka kononerwa ubuzima bwabo, abantu bakareka kwicwa, bakareka gufungwa, hakaba amahoro, hakaba ihinduka ridasanzwe. Ndazo kwihinduka Imana yonyine ariwe yoshobora kubikora. Kandi kubw'abantu mu Burundi ho hari utwokwitwa tutagomba amahoro, dushaka nyine ku bintu bimera uko nyine uko biri, tamahoro ariho bakironkera inyungu zabo n'ivyubahiro vyabo. Agisho nifuza ndifuriza u Burundi ihinduka n'iterambere, hanyuma ivyo biriho vyose navyo biziyongera.
Nelson ari mu Burundi ati amabi ubutegetsi bumaze gukora ari menshi mu Burundi, abategetsi n'ibikubita gashi mu mwaka uza bazohagarike ubwicanyi n'ubundi bukozi bw'ikibi.
Je nk'urwaruka ico nifuriza igihugu cacu umwaka w'2023 nk'uko dusanzwe tubizi mu Burundi abantu benshi n'abakirisi nuko rero bo bakiritsu nyabakiritsu ariyo ndacamera ko bategeye baravuga yuko umugambo uri ku butegetsi washize imana imbere niba muri kibere rero ni imana mu bikorwa byabo byose na cyane cyane bijya bikorane bakunda kuza barategura bifuza yuko bahegeje igikorane igikorane cyo kwirikira bosha abantu imbere yuko bagitangura bakavuga bati mbega ibyo twari twumvikanye mu gikorane twaheruka abarishyize mu ngiro ni bande abagarutse mu gikorane mwigenjeje gute muri iyi periode yo hagati muri ibi bikorane bibiri tumaze gukora aducya tugaruka ku bantu bamaze kuba inyamaswa mu kwica kuko turazi neza yuko mu Burundi tumaze imyaka itari mike barafutse iki icyaha cy'ukwica ata muntu bagicira umunyororo wo gupfa mugabo tugize iminsi twumva hirya no hino ngo umuntu ngo yafashwe ngo yari inkozi y'ikibi mugabo kandi akaja mu minwe y'abajeje umutekano muga mu minsi mike yukaza wumva mutoye ikiziga bagira barabanza bagaca bavuga ngo ni inkozi y'ikibi wumva ko ibyo ari ibintu birabaje cane ikindi nagomba kwipfuriza Uburundi nuko inkozi zose ziri hanze zotahuka kandi zigatahuka ku bugombe bwazo kugira naho zitahuke hari ibintu byinshi bikenerwa nuko abantu bose bafungura ibya politiki bafungurugwa kugira ngo n'abari hanze bace biyumvamo igihugu cyacu cy'u Burundi ku banyagihugu bose nabo tubipfurije yuko bakunda iterambere umwe wese akazi kose ariko ararangura akagakora avuga ati iki gikorwa ndiko ndakora imana niyo izokintera intembo nimba ari umwigisha nimba ari umutoza kori nimba ari umupolisi nimba ari umuki wese agakora akazi akorera abanyagihugu bose akaraza ishinga nuko abanyagihugu bose botera imbere n'akazi ariko arakora agatera akazi imbere.
Nelson asaba kandi ugwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi ko nago ubwo kwikubita agashi bugaheba gutoteza bene wabo badasangiye umugambwe
nongera asaba na cyane cyane ugwaruka ko n'abantu babisigaranye imyaka myinshi yo kubaho nuko umwe wese mu bikorwa akora yozararaba ati ibi bikorwa niko ndakora bizombesha icyubahiro ninashika mu zabukuru ndetse n'abana banje badosigarana iragi nabahaye ku buryo nimba jewe nitwa David niyo nk'abana banje bazoba bari ahantu cyangwa abuzukuru banje bumvise izina ry'uwo muntu bagashavuga ati jya muntu yari yarakoze neza ahubwo wa mwana nta ngorane wugira mwaka karere dusanze singo kuko sogokuru cyangwa sogokuruza wanyu yari umuntu akora neza ariko ibyo tumenyereye ni uko na cyane cyane urwaruka ruriko rurangwa mu bintu rutazi barutuma ngo nirugende rwice nirugende rukore ibinini n'ibi aho ngaca mbona ijisho imbonerakure imbonerakure ni ukuri gushika uno munsi n'abantu bariko barigenza nabi cyane ku buryo no mu makungu ngira ngo umuntu arinde yumva umuntu ari imbonerakure baca bumva bamugeranya n'ababihebye cyangwa abayeshababu urumva ko bamaze gufika izina ribi ngacana nsaba ubusanzwe abiserukira ku rwego rw'igihugu yuko yoca agirisha inama vuba bwangu aba baserukira mu ntara bakavuga bati ni ukuri mwambonerakure nimuba bakirisu koko nimuhagararire igihugu nk'uko babibabwira ariko mucungere umutekano nk'uko bakunze kubivuga ntibarazi ishinga n'uko abanyagihugu bose bomererwa neza ariko birababaje kuguma twumva hirya no hino urwo rwaruka ruguma ruvugwa mu mabi menshi kandi ariwe guhagarariye igihugu kugira ngo bagitegurire kazoza kugira ngo nabo bajye ibyo byamwe ariko baratera kuko hanini nibo bazovyamwe
barapakira n'abapangishije
Ganiro ndafise jambo cyo kuri uyu wa gatatu aha niho kigarukiye cyashimikiye kuvyo ugwaruka gwifuza ko byo winduka mu Burundi mu mwaka uza 2023 ahanini gwifurije amahoro Burundi n'abarundi gwasavye abarongoye Burundi kwitaho kurusha ineza yabo barongoye gukomeza ubutungane kugarukira amahoro no kubahiriza uburenganzira bwa zina murundi wese kugira ngo nabahunze bahunguke kugushaka kwabo mwakoze mwese mwaduteze amatwi tubifurije guheraheza neza umwaka no kuroranirwa mu mwaka mushasha uzotangura w'2023
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.